Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutago mubasuhuza mbahe ikaze muri aya makuru tugiye kubagezaho ingingo z'ingenzi. Ubumenyi mu gukemura impaka no guhuza impande zishyamiranye biri mu bifasha imiryango kwirinda impaka z'urudaca no guserera mu nkiko.
Ushobora gutorisha z'abatate utagiye uraba neza inyungu umwese akurikirana, gusa iyo uri kuragerageza gufasha abantu uraba ingenzi ugenda wegeranya izo nyungu, umwe wese akabona yuko atajya yumviriza uwundi ku nyungu yiwe, nizo agira ngo arafise we zishobora kugabanuka canke mbere zikagenda n'akagirire.
Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi akaba amaze gukora ibitari bike mu mirimo y'ubuhuza no gukemura impaka. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi nanone rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje ibitsina. Naho mu mahanga yandi, ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger yanze kuhava nubwo ubutegetsi bwa gisirikare bwari bwamwirukanye mu gihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger ntiyara yavuyeyo nk'uko byari byategetswe n'umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu. Oriane Itangishaka nibyo atubwira.
Mu ikete yashikirijwe ku munsi wa gatanu, ambasaderi Sylvain It yategetswe kuva muri Niger mu kiringo c'amasaha 48. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri Niger amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemwo n'ibiro vyiwe. Mu ikete rimwirukana harimwo ibirego vy'uko igihugu c'Ubufaransa kigira ibikorwa biteye kubiri n'inyungu za Niger. Perezida Emmanuel Macron kuri uno munsi wa mbere yatangaje ko ambasader It agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize coup d'etat muri icyo gihugu, yongera koko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva perezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokarasi akuwe ku butegetsi, umusirikare ategeka icyo gihugu muri iki gihe amaze iminsi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu c'Ubufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Perezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari bari i Paris, Perezida Macron yagize ati, imigabo n'imigambi yacu ni nyayo, bizovana n'ubutwari bwa Perezida Bazoum hamwe no kurinda kwa ambasaderi aserukira Ubufaransa muri icyo gihugu agiye kuzogumayo naho azoremegwa.
Orian Itangishaka. Polonye n'ibihugu byo mu karere iherereyemo kuri uyu wa mbere byasabye Belarusia kwirukana abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bacumbitse mu gihugu nyuma yo kunanirwa guhungabanya ubutegetsi bw'i Moscow. Eugene Mukankusi arakomeza.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Polonye, Mariusz Kamiński, yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lituania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati, twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko guhita birukana Wagner muri Belarusia. Polonye yavuze ko abarwanyi ibihumbi ba Wagner bakiri muri Belarusia, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Polonye. Umuyobozi wa Belarusia Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanyi ba Wagner bagera mu bihumbi icumi. Kamiński yagize ati, ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine, ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo byose inyokomuntu. Ati, ni abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiński yabivuze aburira Belarusia ko Polonye ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Polonye yanareze Belarusia n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere. Nk'uko abarinda imipaka ba Polonye babivuga, kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira ibihumbi 19 bagerageje kwinjira muri Polonye bavuye muri Belarusia, ugereranije n'ibihumbi 16 mu mwaka wose wa 2022.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri wayeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Turi kandi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze ari Twitter. mudosanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigali byo muri Afrika. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje ibitsina. Ababunganira mu mategeko baravuga ko bagiye kujurira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza mwiriranwa amahoro.
Amahoro neza mutagoma.
Ye, tumaze rero kuvuga ibyabo bantu bakatiwe igihano kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri. None ibyo byabaye birasa byagaragaye nk'ibintu bitunguranye cyangwa n'ibintu byari byitezwe ko bari buhanwe rwose?
Geoffrey, navuga ko byatundi byatunguranye kandi nawe nubwo byatungura cyane kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere nuko idosiye mu bisanzwe zimeze nk'izi zaho zivugagwa ko cyane, ariko abashingwa manza babo mu miryango n'amashyirahamwe yigenga mbere na mpuzamakungu birinze kugica bavuga kuri idosiye, baguma gusa bashima gukora ibintu novuga mu ibanga bavuga n'abategetsi uko abantu bashobora kurekurwa. Nicyo gituma mvuga nti ntibyaditezwe cyane ko bahanwa, byaditezwe ko barekurwa. Ariko kandi uravye amajambo yagiye ashikirizwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'abatinganyi ntawe byotangaza, kuko yabigarutse ko ku wa 15 uku kwezi igihe hahimbaza imyaka 125 Burundi mu Burundi ishengero katolika rishinze imizi, hanyuma yari yanabikomojeho mu kwezi kwa gatatu abantu bakirungikwa mu ibohero rikurya Gitega ku murwa mukuru wa politiki. Novuga nti ntawe byotangaza cyane mugabo byanatunguranye, kuko abo baganiriye n'ijwi ry'Amerika batari bake bari biteze yuko uko bagiye babivugana mu ibanga n'abajeje ubutungane kumbure bazoheza bagaca inkoni ngufi.
Ubu rero barahanwe, ni ukuvuga yuko bibaye nko gukingura urugi ku bandi bantu bashobora gufatirwa muri icyo cyaha, ahazaza h'abantu bashyigikiye cyangwa se baryamana bahuje igitsina mu Burundi hifashe gute?
Mu Burundi uko bimeze mu bisanzwe iki cyaha kirahanwa n'amategeko, kihanwa kugera ku myaka ibiri hanyuma umuntu agatanga nihadabu. Ariko mu mvugo ho birakomeye cyane, kuko umukuru w'igihugu ubwiwe kandi siwe wenyine na nyakwigendera Nkurunziza yasubiriye cyangwa yasimbuye nawe nyene yabivuga atarya umunwa, kuko perezida Ndayishimiye yabivuze mu kwa gatatu we watarya umunwa ati n'umuvumo ku gihugu. Turetse kuba umuvumo, abarundi bakora ubutinganyi baba bari hagati mu gihugu, baba yanabisubiyemo ati nabo baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye gucibwa umukenke n'igihugu n'imiryango, bakanitwa ibivume. Umva ko si ikintu cyoroshye ku bantu bahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'u Burundi n'aho bahari.
Ngira ngo no mu mico y'ikirundi isanzwe n'ibintu bitari bisanzwe, ariko turimo turabona ukuntu imico igenda ihindagurika cyane cyane harimo ibintu byagiye bituruka mu bihugu by'amahanga bya Amerika n'Uburayi. Igitutu kiri ku Burundi mu gutanga uburenganzira bw'aba bantu kirangana iki? Kuko turabona nko muri Uganda bashyizeho itegeko ribahana, ariko Uganda itangiye kugira ibibazo abantu bamwe ibigega by'imari, imiryango mpuzamahanga yikomanyiriza. Igitutu kiri ku Burundi kirangana iki kuri ingingo?
Geoffrey, kugera umunsi nibyo nakubwiye muri kahise amashyirahamwe aya hano bwingenge bwa kiremwa muntu atari make yaba y'abarundi yaba na mpuzamakungu yabivuze ko cyane, avuga yuko ari uburenganzira bwa muntu ugukoresha umubiri wiwe kwa byumva. Ariko nkuko nabivuze abategetsi nubwo mu Burundi bitaraja mu itegeko tuvuge ngo inama nshinga amateka irabivuze kujya byagenze mu Buganda, abategetsi umva uhereye kuri kizigenza w'abarundi nkuko tumwita ni ikintu biyamiriza kandi berekana yuko ari vumwe ari shano ari ikintu atawugikora ubugikora ategeza gucirwa umukenke. Igitutu rero cy'amahanga nibaza ko naho bitavugwa kimeze nko ku bindi bihugu byose bikiri mu nzira y'amajambere cyangwa bitaratera imbere ico gitutu ni bimwe no bwa bivugirwa n'ubundi mwibanga nkuko aya mashyira hamwe yashimye kubivugira mwibanga ariko nuwavuganye n'ijwi rya Amerika atashimye ko mwidondoro rumenyekana no kuvuga yuko no vuga bagerageza kumvisha abategetsi yuko ari ibintu bisanzwe ko abantu baheza bagakoresha umubiri wabo uko babyifuza mu gihe cya none ariko imico n'imigenzo y'ikirundi kuko naba bahanywe nsubiye inyuma mu kindi bahanishijwe si uguhuza ibiti nabisangiye gusa ariko bahanishijwe no gukangurira abantu ubusharati cyangwa gukangurira abantu ibijyanye no guhuza imibonano guhuza gukora imibonano mpuzabitsina uko babyishakiye icyo twita incitation à la débauche mu gifaransa.
Eloge Willy Kaneza, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Nandi barara igira hirya ariko mata erego akwiriye ahantu hose uwinyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekase
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo kusiko nabona ko uri umunyabugo neza neza utori wambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiyo
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ya ba shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Groya.
Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne, Luis Rubiales, yahagaritswe na FIFA by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 90. Rubiales yasomye ku minwa Jenny Hermoso igihe yari atambutse aje kwakira umudari mu birori byo gusoza irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira w'amaguru mu bagore. Annette Mugabo ni umunyamakuru wa siporo wabikurikiranye Ijwi rya Amerika iyo mikino yose nk'uko twagiye tuyibagezaho ari muri Australia.
Nibaza ko ari cyo kintu cyagombaga kuba ngire ngo itariki 20 inkuru ikimara kujya hanze n'abari muri stade babibonye navuga ko nta kindi kintu cyagaragaraga usibye ko abantu bose bari bategereje kuvuga ngo Rubiales araza kuva ku buperezida bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne ryari n'umugabo wagiye kuri iyi ntebe muri 2010 ariko kandi n'umwe mu bagabo bakunze kurangwa n'imico mibi cyane cyane ijyanye na harassment ndetse no kuhohotera abari n'abategarugori kugeza naho mbere y'uko iki gikombe kiba ku nshuro ya 9 ikipe y'igihugu ya Espagne abakinnyi bagera kuri 15 banditse bavuga ko batazongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu kugeza igihe azavira ku buyobozi ndetse n'umutoza George Virada mu gihe nawe azaba yavuye mu ikipe y'igihugu ariko biza kurangira batatu muri abo 12 baje bitabiriye ikipe y'igihugu muri iyi mikino y'igikombe cy'isi. So navuga ko n'ubundi ni kimwe mu bintu mu by'ukuri isi yose yari hanze amaso cyane cyane ubwo ngubwo bw'abakurikirana umupira w'abari n'abategarugori. Uyu mugabo witwa Rubiales ni umwe mu bagabo mu by'ukuri batigeze bakunda kwihishira niba ariko navuga kubera ko biriya ni ibikorwa biteye isoni kubona umuntu w'umuyobozi ufata umukinnyi ukamusoma ku munwa. Jennifer Hermoso yaje gutangaza ko mu by'ukuri atigeze abyemera mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne ryatangaje ko abyemera. So navuga ko ari ikibazo cyarenze intoki za Rubiales ndetse n'umutoza Jorge Virada, ahubwo noneho biza no kurangira banamusabye ko agomba kwegura. Ubwo ndavuga leta ya Espagne, ariko uyu mugabo yanga kwegura. Ubu kugeza aka kanya ikintu gihari nakubwira wenda makuru mashya hari nuko leta ya Espagne yamaze gutangaza ko byanga bikunda bitazigera bigenda gutyo, ahubwo bazafata ingamba.
Ariko se kumuhagarika mu gihe cy'iminsi 90 bisobanuye iki?
Ni ukuvuga ko nta gikorwa cya siporo na kimwe yemerewe kuba arimo. Dutegereje kureba guverinoma ya Espagne iraza gukora iki, kuko abakinnyi ba Andreas Iniesta bakiniye ikipe y'igihugu ya Espagne, abakinnyi bakomeye nka ba Iker Casillas, abakinnyi benshi Alexis Putuarez ni umwe mu badamu bakomeye mu gihugu cya Espagne, ni nawe ufite Ballon d'Or iheruka, nawe yavuyeyo agaragaza ko adashyigikiye ibyo Rubiales yakoze. Abakinnyi kugeza aka kanya bagera kuri 81 baba bakiniye ikipe y'igihugu baba bakiri mu kazi, bose bagaragaje ko batakimukeneye nk'umuyobozi, batazongera gukina umupira w'amaguru mu ikipe. Navuga ko nk'umuyobozi n'ubundi umuperezida uri umwe muri ba vice perezida ba UEFA, mu by'ukuri ntabwo yagombye kuba yagakoze biriya yakoze. So navuga ko ku bwanjye byanga bikunda ari ikibazo cy'igihe, ariko hari buze kubamo intervention cyangwa se kwintervenga ku mpande zigiye zitandukanye, ku buryo dushobora no kubona na leta, kuko nta nubwo na Espagne yigeze irya iminwa kuko batigeze bishimira imyitwarire ye.
Umunyamakuru Annette Mugabo mu kiganiro na Veniste Nshimiyimana. Ubumenyi mu gukemura impaka no guhuza impande zishyamiranye biri mu bifasha imiryango kwirinda impaka z'urudaca no guserera mu nkiko. Hasabwa iki kugira ngo umuntu agire ubwo bumenyi n'akamaro bifitiye umuryango? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Uburundi, akaba amaze gukora ibitari bike mu mirimo y'ubuhuza no gukemura impaka. Kuri ubu ayoboye urwego rw'igihugu rushinzwe gukemura impaka mu bakozi ba leta.
Ntawovuga ati tumaze kurangura ibirenze byinshi, kuko uyu mugwi nawo nyene naho washinzwe mu mwaka w'2012 sinovuga yuko uratera intambwe ikomeye hamwe wogira uti ni mugwi ushimishije cane gose. Mugabo ico umuntu yoshimikira ko cane ni icipfuzo catumye abo biraba bashika aho biyumvira gushinga uwo mugwi. Bavyumviriye rero nkuko yivuze mu ntango za ikiganiro, igihe hari hamaze imyaka myinshi mu Burundi usanga amashirahamwe y'abakozi ashamiranye cyane n'abakoresha, cyane cyane amashirahamwe y'abakozi bari mu bya leta. Aha rero nkuko bivuze harashitse mu mwaka wa 2009 imyaka 2010 aho jewe basaba gufasha kugira ngo habe ibiganiro hagati y'amashirahamwe y'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hamwe na leta y'u Burundi. Hanyuma harasubiriye kandi haraba ibindi biganiro hagati y'amashirahamwe nyene y'abakozi mu by'indero na leta y'u Burundi. Icyo nokubwira muri ico gihe ntibyari byoroshye na gatonyi, kuko ni naba nibuka neza kuko naheze imyaka 10 ibiganiro hagati y'ayo mashirahamwe y'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abakozi rero byamaze nindaba nibuka neza amezi 6.
Intambamye zari nkizihe ko mwavuze ko bitari byoroshye?
Intambamye wasanga umwe wese ashaka kudadaza imbere ya byose ahagaze ku cyumviro ciwe abona gusa yuko uri imbere yiwe ari wenyine n'amakosa. Hanyuma hatigeze rero kuronga uburyo bw'ukwereka yuko habonetse inyishu biciye mu biganiro, umwe wese akumviriza uwundi hama akaboneka inyishu umwe wese agira ica agira ati noterera ngaha urya byogenda neza biza byorohereza atari bo gusa, mugabo cyane cyane biza byorohereza n'abo bose bafise imirimo yo kugirira neza no kuvuga abenegihugu. Bamaze kubyumva rero byarashitse baca bagenda ubona batera imbere gushika na bashika ku masezerano bagize mu mwaka wa 2010 none kugira ryo yuko inyuma amasendika ubgayo hamwe nyene nabo bakoresha umukoresha wa mbere mu Burundi kabuzi yuko ari leta naho yongeye kandi ikagira umurimo wo gushinga amabwirizwa n'amategeko ibintu bigendera ko bareje barihumvira batereka turabe tuganire turabe nahandi ingene bigenda ko tutoronka ikintu cyo twokwa duhuriramwo turaturaganira aho kwama dusanga umwe wese agenda hakoresha ashaka gukoresha ingufu ngo no yoshika kuje yumvira byo muteza imbere
ego me ubwo buhinga ubwo buhinga mwakoresheje turabugaruka ko ariko muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muri ivyo biganiro kimwe mu ntambamye nta muntu yashaka kumviriza uwundi tubwire uruhara rwo gutegera no kumviriza uwo muri kumuraganira ukuntu ruhambaye
ega jewe ivyo ose nabitanguriye ngaho nagenda bimenya n'umunzira za politike naciyemwo kuko naraciye muri ntari bike nabonye yuko ubwambe abantu banana ngo ntibashobora kuvugana mukanya wavuze ibyafaneje ibyo ariko ahanagira ntomore gatonyi mugabo dagakwa kubyo bakoze kuri byo nizo bitubagishinga uyu munsi faneje ibyo buriya jewe ngira umukuru w'igihugu mu mwaka w'1995 nari nasabye abayirongoye harimo uyu wasigaye ari cardinal Mateo ndabasaba ndi je ndabona yuko mwafashije abanyamuzambike kugira ngo baganire inyuma y'intambara muzi abaye muri kiriya gihugu gushika na bashaka ku masezerano yatumye intambara ihera mu 1993 ni none ko ndabarutse mu turi mu ngorane natwe nimwe dufasha barabaza bati none uri umukuru w'igihugu urabidusabye ndabibasaze mu bitangure wo buhoro amarero abitanguye babitangura nyene batashize hejuru baragenda bakavugana n'abantu barakadasa dabarundi abasuda bareta y'urundi batumako hari habari mu muhari SNDD cyo giye kwa SNDD gusa batumako hari nabandi wabona yuko acijunja mu gihugu mu mashengero batumako inyuma batangura ro kwiyumvira ingenzi mu mugambi wo bandanya hanyuma aho abereye gutebagaza ubutegetsi bwanje ku itariki 15 z'ukwezi kwindwi mu 1993 urabona nta kundi abantu bagira ibiganiro byaraboneka yuko arizo bikenewe rero abari bafashe ubutegetsi jamereza ngaha ntugire ingorane abari bafashe ubutegetsi rero baragiye barabaza muri sanajidio barabwira aho bari bagejeje baca batangwa kuganira bafatiye kuko twari twatanguye urumva rero kuganira n'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu natere cyane jewe ndabyemeza mu buzima bw'umurundi haba mu bya politike haba ne muri birero by'akazi cyangwa mbere no mubindi
mutubwire mu majambo make cyane rwose uruhara mu mwaragize mu biganiro vya Arusha turazi ko icyo gihe naho nyene bitari byoroshye
uruga uruhara na izo biganiro vya Arusha nuko cyane bitangoje urya abarundi barakunda kuza biyibagiza igihe hamaze kuganda kwa president Melchior Ndadaye haragiye harabakwigeragiza kuganira harije bagire byitanga byo mu kigobe byo mu kajaga ngo zahehe hanyuma haragera aho dusaba igihugu cya Tanzania giserukiwe n'uwaho kirongoye nyakwigendera perezida Nyerere twasaba yuko bogira ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri yari imbere mu yindi mu gihugu no kuvuga umugambwe wa Nyafrodebu wari watsinze amatora yo 1993 n'umugambwe y'Iprona wari watsinze umugabo wari ufite ingufu icyo gihe hanyuma rero Perezida Nyerere yarabaganirije aragira hawe na yoshitse mugabo harabi ntambamye kugira ngo bamwumvirize kubyo yipfuza kubashikanako hanyuma abonye binaniranye arababwira ati jewe nta kundi mbona ngira ndagiye gushikiriza icegeranyo abakuru b'ubwo muri kano karere bandumye hanyuma azofata ingingo abona zankenegwa ndabyubise rero je ndaciye ngenda iyaru intuze imwe muri Tanzania kubonana na Nyerere na perezida Mukapa ndababwira nti jewe nashaka kubasaba koko yuko mugambi kuganira mwugumako ndi mugabe gikomeye gihambaye buriya kandi umukuru w'igihugu turakubabazwa ari we wese ni nuko bona mu Burundi abantu bicwa n'abariko baragwana bakicwa atariko baragwana rero banze murungike inteko zituma zikingire abarundi hanyuma tugire ibiganiro atangorane kandi ibiganiro umuntu wese n'abagwana bavugwa ari SNDD yari parti na parti politiki gihe baze mu biganiro hanyuma rero twatanguye kubipanga rero niho ubona inyuma habaye kudeta bagira batindi bantunganya agiye kuganira n'irya migwi niko bavuze mugabo urahoza inyuma ibyo biganiro byarabandanije kuko kuko inyuma byacye bitungwa neza naho byagira birafata ingorane kitari nke zatumye abange imyaka ibiri ikenegwa kugira ngo babijemwo byoroshe naye handi yarusha nariyo kandi nkozorongoye igihugu kandi natera mu byonzi naraterera nk'umugwahozorongoye igihugu naraterera nk'umuntu ari mu bari mu mugambi sa Abanya Frodebu wari watsinze amatora kandi yarazi neza muri bose ibyo nka president dadaye yipfuza gushikana ko igihugu
ibyo biganiro n'ubuhinga bwakoreshejwe turabigaruka ko ariko twanashaka ijambo umunyu wanyu radio ijwi rya Amerika nitangasimo muri aho murakomeye
Mwana ni zungu mwa kumi na mmoja.
Sura huu muri higa ni tanga.
Mwana kutoa na yeye ni mmoja mmoja na mmoja.
Nivyiza cyane gose murafite kibazo muri cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku buhinga bwo gutorera amatati gutora inyishu amatati turi kumwe na President Sylvestre Ntimantunganya hoze arongoye Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
murakoze ndagira ngo banishimire Perezida ko itabiriye
nivyiza cyane gose murakoze
n'abantu bashimire ko abantu mutumye hanyuma n'ibintu ngo mbaze Perezida ese nka perezida ubundi abona bishoboka ko amatati yakemuka kandi buri wese ujya ufata umwanya wo kuganira aganira ku ruhande rw'inyungu ze utumwa mu biganiro ajya mu biganiro mbere yo kujya kubanza gukemura ikibazo no kabanza kubara inyungu zibirimo yanditse ikibazo kiza gukemuka ariko kwiyangamire kuri iki kintu numve ko nibura hari icyizere cy'uko hari icyashoboka umuntu atabanje kureba inyungu nk'uzanga kugira ngo umuntu azagire ikintu kindi abanza gutekereza no kuburyo ikibazo cyakemuka ahubwo abanza kubara icyari busarure n'ibyo ngibyo icyari busarure n'ibyo biganiro agiye gukora aho ngaho
murakoze Simoni nitanga reka tumuha icyo kibazo mwasobanukiwe n'ikibazo Perezida Ntibantunganya
umengo washatse kumenya yuko atacho kuba kugira ngo ntiharinde gushika abantu barinda gushamirana
akaba kandi avuga ko kugira ngo baje no mu biganiro kenshi na kenshi abantu bashira inyungu zabo imbere hatabaye ibintu by'inyungu bosha gutora inyishu z'amatati
bashobora gutora inyishu z'amatati utagiye uraba neza inyungu umwe akurikirana gusa iyo uri kuragerageza gufasha abantu uraba inge dugenda wegeranya izo nyungu umwe wese akabona yuko atajya yumviriza uwundi ku nyungu yiwe nizo agira ngo arafise we zishobora kugabanuka canke mbere zikagenda n'akagirire nisho gituma buriya uzorabe muri ko munaganira naho muba muzima bwa misi yose ubwa mbere murabana nabi cyane umwe wese akaza agira ati nije ngomeye nije bisi ingufu uwo wundi ntacafise avuga ahubwo nakurikireje ibyo natunganije urashobora kugenda kubiraba mu biganiro byagiye biba haba mu Burundi no mu Rwanda harabaye ibiganiro mugabo iyo umuntu agiye rero yigira akagama rugano ko tuvuga mu Kirundi usanga inyuma ibiganiro atabishika ni usanga rero haba uruhara rukomeye cyane kuco twita umuhuza cyangwa umufasha cyangwa umworosha kugira ngo ibiganiro bihe uwo mworosha rero ategerezwa kuba umuntu ari umugabo ari umukenyezi w'ijunja akagezeko kwa kandi umuntu ibyo bibazo abitegera abizi neza hamwe amenya ati urya abijya vuga birafite ishingiro canke harahaye ngize urugero hanyuma kandi hamwe ashobora kugira ijambo ababwira bakagira bati kuyo muntu abivuze uku tutabigize kuno turashobora gusanga tugiye mu nzira atariyo burya rero iyo mugiye kuganira icambere gikomeye no kumenya gutora neza uza kubafasha kuganira cyangwa ugwego ruza kubafasha kuganira mukamenya ko ari ugwego mwizi giye mwese kandi mukabya ko ari ugwego cyangwa umuntu afite koko kubona bose kurunganwe ku nyugu zabo mugabo kandi afite ugushaka n'ubushobozi kugira ngo bafashe gutora umuti kuri ibyo bibazo babona bobo byari bitanguye kubarengera
Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bakomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbararikire gukurikira ndi yarambuye mu kanya Samuel n'igice ku isaha y'Ikigali n'i Bujumbura kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma